Turashimire komanda nyakumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda mukatwumva kuri FM 104.3 vy'ijwi rya Amerika ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jodiana nini nahazi
atwese ubwanwa bwa fatse umuntu ikibazo cy'igitoro kabisa cyaturenge ubonye guhera kwa Mungu umuntu atonze ejo twaraye ku ipompe n'ubu turacharindiri
Joy gitoro ndiko ndakoresha nico nari naraguze ndabika muri reservoir sino menye iyo shagiye gitoro kuko biragoye no ko batubwira ku gitoro atacho tuvyakira uko nkabene gihugu
Iyi ni imwe mu ngingo nkuru nkuru y'amakuru tugiye kubashikiriza muri kano kanya murumva ko arabanyagihugu bo mu gihugu cy'u Burundi bariko bidoga kubera igitoro congeye gukena muri ico gihugu ingaruka muraza kuzumva Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yahoze ari president ashobora gushikirizwa sentare Muri Mozambique ibitigiri vy'abanduye indwara ya korera bimaze kwiyongera inshuro zitatu mu bice vyasinzikajwe n'igihuhusi Fred Muri Chad naho abahoze barwanya ubutegetsi barenga amajana 4 baciriwe gupfungwa burundu bazira dossier rupfu rwa president Idriss Déby Itno yahora twa ico gihugu Nongere ndabahe ikaze ntute bakunzi bijuru rya Amerika makuru tubafitiye kuri no mugoroba turahera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Aho mu gisagara ca New York kiri mu buseruko bwa Amerika kiteguye ko Donald Trump ashobora gushikirizwa sentare ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Thomas Kamirindi
Ejo kuwa mbere inzego z'umutekano zakoze inama yo kwitegura ko Trump ashobora kwitaba urukiko umushinjacyaha aramutse asohoye impapuro zo kumurega naho polisi yarangije kugota inkengero zose z'urukiko n'inzitiro z'ibyuma Abashinzwe umutekano bafite impungenge ko kujyana Trump mu rukiko bishobora guteza imyivumbagatanyo nk'iyo ku itariki ya gatandatu y'ukwa mbere 2021 ku ngoro y'inteko ishinga amategeko y'igihugu bita Capitol mu murwa mukuru Washington. Ku wa gatandatu ushize ku mbuga nkoranyambaga Donald Trump yabwiye abayoboke be kwaza gutabwa muri yombi kuri uyu wa kabiri abasaba kwigaragambya ngo bongere bisubize igihugu cyabo ariko meya wa New York Eric Adams yabwiye abanyamakuru ko polisi icunga umujyi ireba aho ibikorwa bibi bishobora guturuka n'imbuga nkoranyambaga kugira ngo irebe niba hari abantu bahamagarira abandi ibikorwa by'urugomo maze ati kugeza ubu nta na kimwe turabona Donald Trump wabaye president wa 45 wa Amerika kuva mu 2017 kugera mu 2021 akekwaho icyaha cyo kwica amategeko agenga ingengo y'imari y'umuntu wiyamamaza mu matora umushinjacyaha aramutse asohoye impapuro zo kumuta muri yombi Trump yababaye president wa Amerika wacyuye igihe wa mbere na mbere mu mateka waba ujyanywe mu rukiko mpanabyaha
Tuve aha muri Amerika tuja ku mugabane wa Afrika muri Mozambika ibitigiri vy'abanduye indwara ya korera bimaze kwiyongera inshuro zitatu mu bice vyasinzikajwe n'igihuhusi Fredi muravyumva mu nkuru ya mugenzi wacu Ariane Itangishaka
Ibiro vy'ishiramo mpuzamakungu ONU vyitaho abana ku isi UNICEF vyatangaje ko kuva ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatatu abantu 10,000 bari bamaze kwandura indwara ya kolera mu ducimbiri 35 twa Mozambique Ibyo bitigiri ni inshuro zitatu zivyari bihari mu kwezi kwa kabiri. Iryo shirahamwe rivuga kandi ko imfashanyo ku bana bakiri bato zidashitse mu buryo bwihuta gufungura nabi bishobora gutuma korera yiyongera cyane. Igihuhusi Fredi carisha abantu amajana n'amajana muri Madagascar, Malawi no muri Mozambique kuva gitanguye mu kwezi kwa kabiri congera gitesha ingo abandi 10,000. Muri Malawi, kolera yarahitanye abantu mu buryo bw'akataraboneka kuva mu mwaka uheze. Abashika ku 1,700 bamaze kwitaba imana bivuye ku ngwara zitegwa no kunywa amazi mabi benshi muri bo bakaba ari abana UNICEF isaba imfashanyo zingana n'amadolari imiliyoni 155 kugira yiteho ingaruka z'imyuzurire na korera zibangamiye abana n'imiryango yabo
Oriane tugukengurukire muri Chad naho abahoze barwanya ubutegetsi bw'ico gihugu barenga amajana ane uno munsi baciriwe gupfungwa burundu kubera urupfu rw'ari umukuru w'igihugu ca Chad Idriss Déby Itno. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi nivyagarutse kutubwira.
Marechal Idriss Déby Itno yishwe mu buryo budasobanutse mu kwezi kwa kane 2021. Icyo gihe leta yavuze ko yaguye ku rugamba ayoboye ingabo ze mu ntambara zarimo zirwana mu majyaruguru y'igihugu n'inyeshyamba z'umutwe witwa FACT, ni ukuvuga Front pour l'Alternance et la Concorde au Tchad. Abaregwa urupfu rwe bose uko ari 454 bari abasirikare ba FACT. Urubanza rwabo rwari rumaze ukwezi rwaberaga mu muhezo muri gereza y'umutekano ukaze cyane bafungiyemo ahitwa Cressum muri kilometero 20 uvuye mu murwa mukuru Njamena. Uyu munsi rumaze gusomwa, umushinjacyaha yatangarije ikigo ntaramakuru AFP cyo mu Bufaransa ko 24 muri bo bagizwe bere, abandi bose bahamwa n'ibyaha by'iterabwoba, ubucanshuro, gushyira abana mu gisirikari no kwica umukuru w'igihugu, maze bakatirwa gufungwa burundu. Benshi muri bo kandi bakatiwe gufatanya kwishyura leta amadorari arenga miliyoni 32 n'andi madorari miliyoni 1,600,000 yindikiza akababaro ku muryango wa nyakwigendera President Idriss Déby Itno. Avoka wa FACT witwa Francis Lokulde yatangaje ko bazajurira.
Thomas Kamirindi urakoze. Turacabandanya n'amakuru yo ku mugabane wa Afrika. Ubushikiranganji bujeje imigenderanire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ayandi makungu bwemeza ko igisirikare ca Ethiopia cakoze ivyaha vyo mu ntambara ya Tigray ya Ethiopia ibihakana yivuye inyuma. Fidel Niyongabo.
Umushikiranganji Anthony Blinken ku munsi wa mbere yaratangaje ko inteko za leta ya Ethiopia, inteko bicuditse za Eritrea n'izo mu ntare Amhara, hamwe n'inteko batana mu mitwe zo mu ntare ya Tigray zo mu muhari TPLF zose zakoze ivyaha byo mu ngwano mu kiringo c'imyaka 2 intambara yamaze. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Ethiopia bwatangaje ko ivyo birego bidafise insiguro kandi bigeramira utwigoro twa Amerika twushigikira umugambi w'amahoro uhuza impande zose muri Ethiopia. Bwavuze ko ivyatangajwe n'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika bidoma urutoki ku ruhande rumwe mu gihe vyihoza amabi yakozwe n'inteko zo muri Tigray arimwe gufata abapfasoni n'abigeme ku nguvu hamwe n'ayandi mabi afatiye ku gitsina. Yamara Ethiopia yizeye ko imigenderanire ikomeye na Amerika izosubira kumera neza, icifuzo cerekanywe n'impande zompi mu rugendo Blinken yagize mu ndwiheze muri Ethiopia rwari rufise intumbero yo gusanura imigenderanire yari yatosekajwe n'ingwano mu ntara ya Tigray. Ivyatangajwe na Blinken vyabaye mu kiringo kiri munsi y'indwi inyuma y'uko agize urugendo muri Ethiopia aho yabonanye n'abategetsi ba leta n'userukira umuhari TPLF. Yarahayagije intambwe zashyizwe ko mu vyerekeye gushira mu ngira amasezerano yo guhagarika ingwano yapfunditswe mu kwezi kw'11 mu mwaka urangiye w'2022.
Muri Kenya igisata c'indero cugarijwe n'ibibazo bitandukanye birimwo ikena ry'amashuri habigisha hamwe n'umuyaga nkuba. Oriane itanga ishaka arabandanye ino nkuru.
Muri ivyo bibazo bihanze igisata c'indero mu gihugu hagati harimwo no kuba muri Kenya havugwa indimi nyinshi zitandukanye. Ivyo vyatumye ishirahamwe muri Kenya rigerageza gutorera umuti ico kibazo mu gushira ubuhinga bwiswe M-Luga ku mamashini nyabwonko ngendanwa kandi akoresha imishwarara y'izuba. Ku ishuri rito rya Lehele mu ntara ya Wajir, abanyeshuri basigaye bakoresha ayo mamashini ngendanwa. Ubwo buhinga bwiswe M-Luga burahindura ivyigwa ibukura mu Cyongereza ikabushira mu ndimi kavukire zitandukanye. Abdinur Ali Madi, umuhinga yakoze ubwo buhinga bita application, agira ati: "Kubera ibibazo by'umuyaga nkuba, ubwo buhinga twabukoze mu buryo budasaba kuja ku mbuga ngurukana bumenyi internet, kandi duha abanyeshuri ibyuma bihindura imishwarara y'izuba biyikuramwo umuyaga nkuba uje muri iyo nyabwonko bakoresha ibyuma bita plaque solaire." Ubwo buhinga buje mu gihe abanyeshuri bagera ku bice 70% hagati mu gihugu batagira umuyaga nkuba. Ibyo byari ibibazo bikomeye kuri abo banyeshuri bari bakenye ivyigwa kubera kubura umuyaga nkuba niyo application ija ku rubuga rwa M-Luga. Abigisha barashima cyane ubwo buhinga bushasha kuko bavuga ko buborohereza akazi kandi bugatuma ibitigiri by'abanyeshuri biyandikisha mu ishuri byiyongera.
Kadushimire bagenzi bacu bose kuri ayo makuru y'iganino dutegure bakabaheje kudushikiriza. Ndabibutsa ko mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu ryacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube ya Instagram, Facebook na Twitter ni VOA radio yacu. Tumira mategato hamatuje mu karere k'ibiyaga bigari. Hayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyugurana na mgenzi wacu Eloge Wirika neza agiye kutubwira ivyikena y'igitoro y'ubwoko bwose mu Burundi ryasuye kwibonekeza abiyunguruza muri ico gihugu, abakoresha imodoka za tukutuku n'amapikipiki bica amafaranga bavuga ko ubwo bukene bw'ibitoro buje kunyura ivyahuha. Eloge Wirika neza.
Kuva kwa kuro baba kuri uyu wa mbere niho hatangura kwibonekeza ubukene bw'igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu bwiyongereye ku bwari buhasanzwe bwa essence. Nkuko amasoko yacu yabitubwiye, ahenshi ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kuri wa kabiri hari hera nta bitoro vyariko biratangwa. Umugabo atunzwe n'umwuga w'ukunguruza abantu kuri tagisi Bujumbura amaze iminsi itatu yose yarindiriye kunywesha amaso yaheze mu nzira.
Aha twese ubwanwa bwafutse umuntu ikibazo c'igitoro kabisa caturengeye nk'ubonye guhera ku wa muhungu umuntu atonze ejo twaraye ku ipompe nabo turacarindiriye.
Ababaza uwantu kubona niyo igitoro ciswe ngo kirabonetse mu kugitanga hajamo ikimenyane
aho kibonetse emwe nibyaka mwana wa mama kwanza guha izabo kwebwe bagaheza bakaduha uducitse ku bintu bimeze na kamara maze.
Uwo mugabo wo mu ntara ya Bubanza mu Burengero nawe yunguruza abantu kuri moto avuga ko igitoro gike yasigaranye aricyo yabitse. Yemeza ko nicyo yahora agura kuri magendo ubucubumye.
Cyo igitoro ndiko ndakoresha nicyo nari naraguze ndabika muri reservoir sino menye iyo shaga igitoro kuko biragoye none ko batubwira ko igitoro atacyo tuvyakira uko nk'abene gihugu kubera kitanaboneka nicyo ca magendo bituma katika ca gahagarara nk'ubu abashoferi benshi barahagaze.
Uwo motari wundi nabavuga ko bakiriya ari bo babwirizwa kwishura ingaruka.
Ni ukuvuga namba igitoro gihari yahora agenda ku gihumbi catumuca ibihumbi bibiri kubera natwe tuba twakiguze kizinzo.
Mugenzi we yamenyesha ko ubukene bw'ibitoro bushobora kumutuma afatwa nk'umubeshi kubera abwirizwa kwaka amadeni kugira abeho.
Mbutse ndaba nge nabo ntera imitwe abahenda ndabahenze bakampa nzoza kuba hanze hose cya gitoro.
Ingaruka zibura ry'ibitoro ntiziri kubakoresha ibyuma bica amahera mu kunguruza abantu n'ibintu gusa n'abakiriya nico kimwe. Uwo mugabo yaganiriye n'ijwi rya Amerika amaze amasaha atatarenga yose kuri parking yo ku murwa mukuru wa Kibitoke mu buraruko bushe burengero. Yari yifuza kuje Bujumbura.
Twabuze kuno tumanuka kandi urabona ko ubuzima nyine burahagararaga biyo hatagira igitoro. Ubuzima butegezwa guhagarara kuko iyo hari igitoro ufise n'akazi ngo urashora abantu bakarara bari. Wazindutse nga kuva saa moya ukabugeza saa yine ntuca ubona ko urugendo rwapfuye no munsi nyine n'ukwishwa n'inzara.
Uwo mushoferi wabise bavuga ko no mu ngo hashobora kwaduka ibibazo kubera basenaka bataha imbokoboko.
Yifashe nabi cyane. Ano kuva mu gitondo yicaye nga kandi afise umuryango urumva n'ikibazo nakira gufungura gufungura umuryango ani no miryango cyusanga mu mibane kiba nawe n'uzotama yatacutahanye ama bigende neza kibazo n'ingorane gose.
Iriba rya mazutu rije ryiyongera ku rya essence rya rimaze iminsi. Leta nakira rivuga ko mugabo mu minsi heze umuyobozi mukuru wa Regidezo ishyirahamwe rya leta ritanga amazi n'umuyaga nkuba ryahawe uburenganzira bwo kwinjiza ibitoro mu mpera z'2022 yari yatanze isiguro. Jean Albert Manigombe.
Twege nta kibazo cy'ibitoro dufise kuko muri Dar es Salaam turafise ibitoro atari bike mbwa kwera mbugira bishike ino biza n'ibya imodoka. Ero muri tariki 8 kuduga harabaye probleme muri systeme y'i Dar es Salaam amazi pesa ari ku makamyo ntiyakora ama bacafata ingingo yuko babanza kubihagarika byose ikano zari mu nzira zose barazihagarika ajya makamyo baza barakontra aca hose kugira ibashire kubiba bya bitoro iyo rero ngo ayo mazi pesa ariko arakora ibemera ko zibandanye bacha bazihagarika niyo ngorane yabaye rero ntango kuba ko ari z'ibitoro zihari naho gakorane kabaye gatonya technique.
Kuva haduse intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya ibihugu byose byo muri Afrika y'Ubuseruko byarahungabanye mu bijanye n'ibitoro ariko vyikoze kubigaga ntega bizoza. Mu Burundi ho umushikanganje mu vyajejwe harimo ibitoro Ibrahim Wize yarahebuje yabwiye abakenguza amateka ko ibigega vyajamwo bitoro vy'intega bizoza haba ku murwa mukuru wa politiki ya Gitega hamwe n'igisagara c'ubutunzi Bujumbura ubu vyera eka n'umukuru w'igihugu ntamwizera ha Barundi. Aha president ndayishimiye yari mu masengesho n'inzego z'igihugu n'abagwiza tunga mu ntango za kuno kwezi Bujumbura.
Kumwe mubwira ngo kana yo madora kumwe mubwiza tunga rimwe bari kuyasaba muga nimwe ngo bari kuvuga
Gabriel Rusiyeri umukuru w'ishyirahamwe Oricome yaribaza imwe mu miti yabivuze kuri uyu wa kabiri mu iganiro yamenyesha amakuru
bitumvikana ku gihugu n'u Burundi gishobora kumara imyaka kitagira igitoro ubu murabona neza yuko esanse nira buri zirabura muri aka mazutu buyataye ko nta yahari umuntu agacyayibaza rero inyishu izoboneka igeze mu bizo bugenda leta tufate ku mukuru w'igihugu cyegera ciwe hamwe n'umushinganji wa mbere kuko bafite ingingo zo kubuza ko abantu bose bari muri baje mu Rwanda kuko turabona ko n'ibintu biteye isibe na byone byo gusanga abantu bari muri leta
Iruhande ya Enoki na Gibitoro isukari nayo nyene yabaye umuzi wibuye mu Burundi igihugu ikibazo cy'amadolari cyabaye ingora bahizi ibiciro by'ibicuruzwa bya nkenerwa nabyo bikaba byigwije na kabiri n'imiburiye buri muri aya mezi biraheze nk'uko ijwi rya Amerika ryabitohoje ko eroje urika neza ijwi rya Amerika
Hello Jowirika neza urakoze igisata cy'ubutungane mu Rwanda umucamanza mu rwego rudasanze rwa Sentare nkuru muri ico gihugu ruburanisha ivyaha vyo ku rwego mpuzamakungu n'ibirengera imbibe yasubiye kubandanya kumviriza urubanza rwa Vina Rutunga auranamwo n'ubushikiriza amanza ivyaha vya genocide Eric Bagira ubusa kwirikiranye ivyino nkuru anatubwira n'uwo Vina Rutunga uwari
Bwana Edward Burimwinyundo wemeza ko yari umuzamu mu kigo cy'ubushakashatsi mu by'ubuhinzi n'ubworozi cyahizari rubona nawe ari ku rutonde rw'abashinja bwana Vena Rutunga ibyaha bya genocide yo mu 1994 mu buhamya bwe asobanura ko Rutunga wayoboraga izari rubona yazanye abajandarume bakica abatutsi bari bahahungiye no buhamya yakunze kuvuga ko bunakubiyemo ibyo yumvise atahagazeho gusa mu byo yemerera urukiko ko yahagazeho avuga ko yabonye wari umuyobozi we ajya mu mujyi wa Butare kuhazana abajandarume bisha batutsi muri zari rubona yasobanuye ko yarindagizamu kuva saa 9 z'igicamunsi akageza saa moya zo mu gitondo cy'umunsi ukurikira akabona gusimburwa n'abandi Burimwinyundo yahamije ko yiyumviye Rutunga yaremesheje inama ari kumwe n'abandi bayobozi b'ikigo yarariragamo yemeza ko iyo nama yari y'umutekano ariko ikigamijwe kwari ukwica abatutsi yemeza ko yabonye Rutunga azanye abajandarume mu modoka ari nabo bisha abo batutsi muri zari rubona mu bundi buhamya bwe Burimwinyundo yabwira urukiko ko Rutunga yatanze ibikoresho byiganjemo imihoro bigahabwa abahutu n'abatutsi ariko batazi ko bizakoreshwa mu bwicanyi Uyu mutangabuhamya yemeza ko interahamwe zagabye igitero mu rugo rw'uregwa ziziko nawe yari umututsi yavuze ko kubahambaga imirambo y'abatutsi Rutunga yabageneraga igihembo cyo kubabagira ikimasa yanavuze kandi ko yabahaga amafaranga 13,000 ashingiye ku gikorwa cyabaga cyakozwe kumfuza abatutsi bakoranaga na Rutunga mu kigo cy'Izari rubona umutangabuhamya hakanyu uruhare rw'uwo ashinja hari inyandiko mvugo umutangabuhamya yakoreshejwe mu rwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIBU Burimwinyundo agahakanira ibizikubiyemo imbere y'umucamanza agasaba guha agaciro ibyo avugira mu rukiko akavuga ko uruhare rwa Rutunga mu yitwa ry'abatutsi rwabaga kumanywa umutangabuhamya yatashye akavuga kandi ko ibyo yiboneye gusa ari uko Rutunga yazanye abajandarume ibindi akabyumva n'abandi bityo ko nta gihamya bifitiye uretse burimo imyundo watangiye ubuhamya bwe mu ruhame abandi batangabuhamya bahise babashyira mu muhezo byateye umucamanza gutegeka ko abakurikiranaga urubanza basohoka mu cyumba cy'urukiko ni mu mugambi wo kurindira umutekano abasabye gutangira ubuhamya bwabo mu muhezo umucamanza yasobanuye ko ibyuma bihindura amajwi y'abatangabuhamya byagize ikibazo bwana Vena Rutunga uburana n'ubushinjacyaha ibyaha bya genocide yahoze ari umuyobozi mukuru w'ikigo cy'ubushakashatsi mu by'ubuhinzi n'ubworozi izari rubona mu cyahoze ari prefecture ya Butare ubu nihuye mu majyepfo y'u Rwanda mu mwaka w'2021 nibwo igihugu cy'Uburundi cyamwohereje kuza kuburanira aho bikekwa ko yakoreye ibyaha byose aregwa arabihakana hatagize igihinduka ku byari biteganijwe urubanza rwakomeza kuri uyu wa gatatu umucamanza ukuriye inteko iburanisha arateganya ko ibyuma bitongeye kubatenguha rubanda rushobora gukurikirana iburanisha abatangabuhamya barindirwa umutekano bari mu cyumba cyabugenewe batagaragara aho bagira ubusajwi rya Amerika nyanza mu majyepfo y'u Rwanda
Hejuru ya Amerika dutandukire amakuru avugwa muri Republika Demokarasi ya Kongo. Muri ico gihugu abanyagihugu basaba leta kurekura Edouard Mwangacucu, numwe mu madepute bahagarariye intara ya Kivu yo mu buraruko mu namashinga mateka ku rwego rw'igihugu. Ubutungane bumwagiriza gukorana no murwi wa M23 uri mu ntambara n'ingabo z'igihugu FRDC. Ino nkuru yakurikiranywe na mugenzi wacu Jimmy Shukrani Bakomera.
Edouard Hizimwangacucu numwe mu badepite bahagarariye intara ya Kivu ya ruguru mu nteko nshinga amategeko ku rwego rw'igihugu, akaba yaratowe n'abaturage bo mu teritwari ya Masisi. Mu badepite barenga 48 bahagarariye intara ya Kivu ya ruguru ku rwego rw'igihugu mu nteko nshinga amategeko ya Republika ya Demokarasi ya Kongo, uyu niwe wenyine uhagarariye ubwoko bw'abatutsi. Uyu yafunzwe mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka, akabakurikiranyeho n'ubutabera bwa Kongo Kinshasa kubakorana n'umutwe wa 23 uri mu ntambara n'ingabo za Kongo FARDC. Ibi ni nyuma yuko avumbuwe imbunda zigera kuri 50 mu gace ka Rubaya mu teritwari ya Masisi, ari ibyicaro bya sosiyete icukura amabuye y'agaciro izwi nka Bisunzu, iyobowe na Edouard Hizimwangacucu. Ifungwa ry'intumwa ya rubanda ntirivugwaho rumwe n'abaturage bo mu ntara ya Kivu ya ruguru, dore kwa rumwe mu badepite bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakomeje kwibasirwa na leta ya Kongo. Uwingabyeza Wadi ni umuturage wo mu mujyi wa Goma. Uyo nawe avuga ururimi rw'ikinyarwanda. Kuri we ibiregwa Edouard Mwangacucu ni ibinyoma.
Ifungwa rya Honorable Mwangacucu tubona ko ari montage, ni kuri umuntu bashatse bakoze kugira ngo bamare imbaraga z'ubwoko, cyane ko bazi ko ari n'umukuru w'ubwoko bw'abatutsi bari kurwanwa cyane muri iyi minsi. Nayo mpungenge nuko dufite nuko abatutsi bose bo muri Kongo bari kubona nka M23, kandi kwitwa umututsi ntabwo bivuze kuba M23, ndetse no kubabwira rero no mu makarti wa ugenda kubaka kubonamo M23 kandi utaraziranye wenda n'abariyo. Leta yakamenye ko ubwoko bwose bufite ba milisi, ariko noneho ntabwo M23 iri kurwanira kuvuga ngo abatutsi bose nibo. Bimeze nabi kuko niyo abantu bari kujya kuri centre z'amaharoma bari amagambo bakubwira ngo uvuge wavuga nabi bakavuga ngo uri umunyarwanda bakaguhutaza. Rero leta ishyiraho poye kuri ibyo bintu.
Bamwe mu banyapolitiki bo mu burasirazuba bwa Congo bavuga ko ifungwa rya Edouard Hizimwangacucu rigamije guheza no gucecekesha abavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Congo, ndetse bikaba bitangiye no kwinjira mu butabera. Emmanuel Kamanzi abona ko uburyo umudepite yafashwemo nabwo butubahirije uburenganzira bwa muntu.
Mwangacucu ashobora kuba afite amakosa, ariko ibona ukuntu basohoye imbunda imasisi muri site miniere ya Bisunzu bakerekana ko ari ize zikerekanwa na za groupe armee zitari FRDC nangwa se auditora ya FRDC aho ngaho ifuda bo fiabilite yayo izo mbunda ese ntizaba nizabo bazanye bakerekana yuko ari za Mwangacu. Aho ndasaba yuko serivisi noneho za leta ziri ya titre ziverifya neza zikamenya koko ko izo mbunda zari zihari c'est la justice nangwa kuzazamba niba zari zihari bakaba koko zari zihari zarashyizweho na Mwangacucu azabihane.
Ubwo yaburanishwaga kuri tariki 15 z'uku kwezi, abunganira bwana Edouard Hizimwangacucu bagaragaje ko ubuzima bwe butameze neza, bityo basaba urukiko ko yarekurwa by'agateganyo ari nako akurikiranwa n'abaganga, ariko icyo cyemezo cyateshejwe agaciro n'ubushinjacyaha. Emmanuel Kamanzi abona ko ibyo bisobanura ko uburenganzira bwe butubahirijwe.
Birazwe afite ibibazo by'umutima, afite ibibazo by'amaraso, afite n'imyaka, arakuze. Rero kuba yarasabye liberté provisoire bakayimwima agakomeza kurwarira muri prison ubuzima bwe bukagenda bwidegrada, ese napfa ukuri kuzaba kugaragaye? Njyewe natekerezaga yuko constitution ya Congo yemeza ko la vie ubuzima bw'umuntu nisaka. Rero nibamuha uburenganzira bwo kwivuza bamucunge, ariko azabura nari mu makondisiyo amupermeta kuvuga ukuri kugira ngo na leta izamenye ukuri uko kumeze bimufata arihanirwe.
Abagerwaho n'ingaruka z'ivangura rya moko riturutse ku ntambara hagati ya FARDC na M23 ni abasore bavuga ururimi rw'ikinyarwanda nk'uko byemezwa na bwana Vincent Tegera uhagarariye urubyiruko rw'abatutsi mu ntara y'Ikivu ya ruguru.
Turi mu bihe bikomeye cyane kuva intambara zatangira. Buri gihe twagiye duhura n'ibisitaza byinshi n'inzego z'umutekano zitubangamira dufungwa, bamwe dukubitwa, hari abafungiwe Kinshasa bazanaga babageza muri prison hano igomated anere immediatement bagahita babatransfera a Kinshasa, hari abafungiwe hano ku ma prison Kesaswa Munzenze, abafungiwe kuri PD ya police. Okay. N'abantu benshi cyane bavuga ikinyarwanda bagenda bazira ururimi bavuga bitwaza ko baba bafitanye isano ya bugufi n'umutwe wayo.
Uyasaba leta ko yagakwiye gushakisha umuti w'ikibazo aho gucecekesha abanyapolitiki mu ntara ya Kivu ya Ruguru.
Ubusanzwe ni waruhagarariye umuryango wacu w'abatutsi ku rwego rw'igihugu, ndetse na nungu ubushiskane preuve du contraire na nuhagarariye umuryango. Ifungwa rye ryaradutunguye cyane, nuko kugeza uyu munsi wa none turi gutabaza hirya no hino ngo byibura uburenganzira bwa kirema muntu bukurikizwe, kuko afunzwe arwaye leta yacu ibyiteho ibikurikirane, akurikiranwa proseyika akurikiranwa, ariko byibura tuzi ko uburenganzira bwe ejo nejo bundi atashobora gutakariza ubuzima muri gereza.
Kugeza ubu ubutabera bwa Kongo ntacyo buratangaza ku byerekeye ubusabe bw'abunganira bwa Edouard Hizimwanga Cucu bwo kuburana ari hanze ya gereza. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu mu ntara, nesaba ko uyu mudepite yarekurwa by'agateganyo, bityo agakurikiranwa ari hanze ya gereza kubera impamvu z'ubuzima bwe butameze neza. Urubanza rwa Edouard Hizimwanga Cucu ruzakomeza kuwa kane utaha kuri gereza nkuru ya Kinshasa izwi nka Makala. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Jimmy Shukrani Bakomera, tugukengurukire tukiri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ubu unye mu vy'impunzi ishami rya ONU rijejwe ibiribwa ku isi PAMA mu mfunyapfunyo uno munsi ryatanze imfashanyo y'amafaranga yo kugura ibifungurwa ku mpunzi z'Abarundi bari mu nkambi ya Rusenda. Hari haheze amezi atatu izo mpunzi zitaronswa imfashanyo, huko bakiriye ino mfashanyo. Reka tubaze mugenzi wacu Vedaste Ngabo.
Nibyishimo byinshi ku mpunzi z'Abarundi zo mu nkambi ya Rusenda zaherukaga guhabwa amafaranga yo kugura ibifungurwa mu kwezi kwa 11 k'umwaka w'2022, aho ziri kuri Centre Jeune. Zimwe zitegereje ubufasha, izindi nazo ziri gufata amafaranga. Zivuga yuko ari akarusho kuko ishyirahamwe rya PAMU ryari risanzwe riziha amafaranga 19,500 by'amakongomani, ubu riri kuziha 25,000 by'amakongomani kuri buri muntu, kandi mu gihe cy'amezi atatu.
Batwongereje prema gasabuni twara turonka karuto hadupfuka 19,500 ubu byaye 25,000. Yewe ni mupapa afise umwana umwe n'umudamu umwe nyene, urumva ni taye zitatu nashoye kuronka 2,225. Turi amadeni kwanza bari baratugopesheje bwa mbere, hanyuma dusinishe tuzaba dusigaye mu isanzu.
Twariko turiyumvira ukungene twosuma twahora dupfukira 58,500, ariko wumva yuko baduhaye 75,000 bace batugirira neza kubera n'agafuka haraduzibe, ibiharage byaraduzibe, ibintu byose byaraduzibe kubera ishanje. Twaciye tushima vrema, kandi turashima cyane ukongereza amahera.
Butoyi Jean Marie ni impunzi yo mu nkambi ya Rusenda iba muri village ya 12, afite umuryango w'abantu 4. Avuga yuko uku gutinda guhabwa ubufasha bw'amafaranga yo kugura ibifungurwa byagiraga ingaruka mbi ku mibereho y'impunzi.
Witegereje mu mibereho y'abantu mu buzima bwa misi yose, cyane cyane mu bana bakiri bato, genda wibonekeza indwara zitandukanye, ukama amaraso bwake, abana kubyimba amatama bitewe n'iki, bitewe n'inzara yahaciye, ingaruka nk'izo abantu benshi baragiye bagira ibibazo bitandukanye, cyane cyane ku magara yabo. Urabye nk'ababyeyi bibaruka, ari umubyeyi usanga ibiro bitagikwiye, abana bato bari munsi y'imyaka 5 inda zarabyimbye, ingaruka ni nyinshi rwose z'inzara.
Nahayo Dorothy nawe ni impunzi yo muri village ya mbere, ashimangira ko yaratunzwe no gufata amadeni bitewe n'uko PAMU yari imaze igihe kirekire itabaha ubufasha.
Nkanje Dorothea nahayo ndi kimuga kuvuga narari ya madeni kumisombeni ndetse n'abandi, nukuri nubwo batuje kumbuzo nziza kandi bakaduha amahera y'amezi atatu turishya madeni kwese kuba twagiye dufata ideni uko ntakunywa, umva twari kubaho gute, turabarefije ntiturima ntitugira dusoroma nubwo bayaduhaye ukoona nukuri twabaye kwishya, n'ubundi tugomba dufata amadeni kandi kosaba nka PAMU uko yoze iradupokeza kukwezi kujya bagira yandi makambi.
Ishyirahamwe rya PAMU riri gutanga ubufasha kuri izi mpunzi zo mu nkambi ya Rusenda. Mu nama ryakoranye n'izi mpunzi ndetse n'amashyirahamwe akorera mu nkambi ya Rusenda, PAMU yavuze yuko amafaranga yari isanzwe itanga yavuye ku mafaranga 19,500 by'amakongomani ajya ku mafaranga 25,000 by'amakongomani bitewe n'uko umuvunjo w'amadolari wifashe muri Kongo. Kubera uku gutinda guhabwa amafaranga yo kugura ibifungurwa, zimwe mu mpunzi zo mu nkambi ya Rusenda na Mulongwe zarimo ziyandikisha ku bwinshi gunguka mu Burundi kubera inzara. Inkambi ya Rusenda iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibamo impunzi z'Abarundi zirenga 2,026. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Vedaste Ngabo tugukengurukire nino kuri we duce dusozera kwa makuru yacu no mugoroba kuri micro mari kumwe na Jean Diane ninahaje muhinga bw'ivyuma na nifatikanije na Nadia Taha ari kumwe na ingenieur Helen Twemi kubwijwe rya Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda twashimire kubona mwaduteze abiri murara haryana ataryana haranumwasi na hejo.